Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu ni saha 11 zo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Juti mwese muduteze amatwi mwamtse neza muri kumwe na Frederic Nkundikije ateramije ibiganiro byo munsi ku wa gatandatu. Reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarayitangaje ko yiteguye kugaba ibitero bya gisirikare ku ngabo z'umutwe w'inyeshyamba wa FDLR nyuma y'uko igihe cy'amezi atandatu FDLR yahawe cyo gushyira hasi intwaro cyaraye kirangiye batabikoze. Mu itangazo, Kongo yavuze ko nta mpamvu yindi hari yabuza kwambura FDLR intwaro ku ngufu bidakorwa kandi ko imyiteguro yatangiye. U Rwanda narwo rwaraye rusohoye itangazo rusaba leta ya Kongo kimwe n'ingabo z'umuryango w'abibumbye muri Kongo kubahiriza ibikubiye mu mwanzuro utegeka izo ngabo kugaba ibitero kuri FDLR. Mu kiganiro na Radio Ijwi rya Amerika, uwungirije intumwa y'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Olivier Nduhungirehe yavuze ko kuba FDLR itubahirije igihe yahawe abifata nko gukinisha umuryango mpuzamahanga.
Cyongereza bita delaying tactics. Biranatangaje rwose kubona FDLR yahawe amezi atandatu ngo isibe ibirwanisho hasi itarabikoze, aho kubikora igihe cyarenga ikongera igasaba andi mezi atandatu ngira ngo ibyo hasigaye nko gukinisha mu muryango mpuzamahanga. Twebwe icyo tugenderaho ni imyanzuro n'ibyemezo byagiye bifatwa n'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye ndetse n'imiryango y'akarere SADC na ICDLR. Ibyo byemezo byose nta na hamwe bivuga ibyimishyikirano hagati y'abajenosideri ba FDLR na guverinoma y'u Rwanda, ahubwo ngira ngo akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye karanavuze muri press statement kasohoye mu kwezi kwa 11 ngira ngo kavuze yuko nta mishyikirano hagati ya FDLR na guverinoma y'u Rwanda igomba kubaho, ntabwo bigomba kuba urwitwazo kugira ngo FDLR ishyire intwaro hasi.
Ku ruhande rwa FDLR, umuyobozi wayo Victor Byiringiro yavuze ko bifuza andi mezi atandatu ngo kugira ngo basoze neza igikorwa cyo gushyira intwaro hasi no gutanga abantu kugira ngo bajye mu nkambi.
Iyi tariki ntabwo twayubahirije kuko tutararangiza gushyira intwaro hasi no gutanga abantu ngo bajye mu makambi, ahubwo nyine gahunda yo gushyira intwaro hasi no gutanga abantu iracyakomeje nk'uko twayikoze ejo bundi tariki 28 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize nk'uko twabigenje Igurebusa muri Nord Kivu, abantu bajya Ikanyabayonga, abandi bigakorerwa Ibirala muri Sud Kivu, abantu bakajya Iwarungu. Processus iracyakomeje rwose ariko ntirarangira, ntabwo twashoboye kubahiriza iyi tariki ya kabiri.
Ariko muribuka General Byiringiro ko ONU yari yavuze ko nimutayubahiriza ko babagabaho igitero cya gisirikare mwiteguye imirwano?
Ntabwo dushoboye gukora imirwano kubera ko gahunda y'ishyirwaho hasi no gutanga abantu ngo bajye mu makambi igikomeza. Nangajoma nyine okay, turayikomeje, ntabwo twajya mu mirwano. Kuko twashyize intwaro hasi kugira ngo dukore urugamba rwa politiki, dushyire iruhande urugamba rwa gisirikari, kuko abantu tumaze gupfusha mu ntambara ni benshi kandi hari uburyo bw'icyo dushaka, ahubwo ni bidufashe maho kugira ngo intambara.
Uhagarariye ONU muri Congo Bwana Martin Kobler avuga ko umutwe wanyu wa FDLR wagize ubushake buke bwo kubahiriza ibyo ONU yabasabye mukamutarakiza intwaro hasi, none ko mwatengushye ku ntego mwari mwiyemeje.
Ntabwo twagize ubushake buke bwo gukomeza iyi gahunda yo gushyira intwaro hasi, ahubwo mu bantu badusabose badushyize nyine ibibazo imbere. Monisco irimo kandi itegekwa n'iyo Bwana Kobler. Ndumva rero niyo ashaka kutugabaho ibitero, ndumva bari mu kwa kwa Kigali kandi bazabigushe mu murego wa Kigali, kuko Kigali iriya dosiye testing report ifite irashaka nyine kwihisha muri ONU nitugabaho ibitero kandi twebwe dufite kuba twatanga urubanza ku muri woni oni rero niba yatwishe nabo ba FPL bakaba baratwishe umva ko ni izabifite ikibazo cyo kwakira nyine ibyo birego kandi nayo igomba kuba yaregwa ahubwo aho gukemura ibibazo yabiguye rero mu mutego wa Kigali ibyo nakazi kayi zabyiyanditseho.
Turamushimiye mugenzi wacu adushikirije makuru ijwi rya Amerika i Washington DC. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro cerekeye amagara y'abantu kira kiganiro gitegurwa n'urwaruka ruri mu Burundi.
Kira
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 kira ni kiganiro cy'urwaruka cyerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Bakunze ibiganiro by'ibya Amerika. Uko bara mu matwi ingwara ituma mu bwinjiriro hagati na hagati canke ugihimba c'imbere mu matwi haza dukomere. Naho iyo ngwara ikarira cyane cyane abana n'abakuzira bafata. Ishyira hamwe mpuzamakungu OMS gitahamagara abantu ku isi yaremeje mu ntango z'uyu mwaka ko abantu bashika ku miliyoni 700 ari bifata. Ingwara ituma umuntu abora mu matwi igwiriye mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Imvo ni uko ibijyanye n'ubuvuzi muri rusange bitarashika ku rugero rushimishije nk'uko inkuru zitandukanye zibivuga. Ukubara mu matwi kenshi ni intandaro y'izindi ndwara umuntu aba yarasanzwe agendana. Izo nazo ntizifatira mu bihimba byo mu mihogo nk'ibigoga cyangwa mu mazuru mu gihe umuntu yamana ibicurane bya buri munsi. Imyandizanana mu mazuru ishikira mu matwi biciye mu muhoro ufatanya ibyo bihimba. Ariko rero ishobora kuva kwigwirirana n'imicafu yinyegeza mu bice by'inyumviro igahava ihaborera nk'uko abaganga babitumenyesha. Inyifato zimwe zimwe mu bijyanye n'uko turera abana bacu zirabakwegera ukubora mu matwi. Hamwe nuko amatwi abahaye ibyo banunuza. Mu gihugu cya Finland basanze ko ukugabanya ikoreshwa rya tetine bashyira mu kanwa k'umwana kugira ngo ntagumarira kwagabanuye indwara yo kubora mu matwi ku rugero rw'icya gatatu. Indwara yo kubora mu matwi iravugwa kandi igakira. Ariko rero dusabwa cyane cyane ugufata imiti neza. Mu gihe tutabigenjeje uko iraheze ikama yagarutse nk'uko abaganga babivuga. Uguteba kuyivuza gutera igabanuka ry'urugero rwo kumva. Ku bana bato ibi ntambamyi yo gutera imbere mu bwenge ku rugero rw'abandi bana. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'indwara ituma amatwi abora. Kuri mikro muri kumwe na Josene Nduwayo kaje mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyukira. Kwinjira mu kiganiro nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye rwo mu gisagara ca Bujumbura. Mugenzanje Ala Yvira Nkunda arubaza ati twarinda gute abana bacu ingwara yo kubora mu matwi? Ngizi nyishu bamuha
bamugirira isuku bakamuhanagura neza agaca kurikira ubuzima bwiza bwiwe.
Tumujana kwa muganga bera bamupime mu gutu harabe ingwara afise mu gutu.
Na maze ashaka gutera umwana ingwara mu matwi. Rugiye gice koza umwana kubera umusuka ko mubiri wose hari giye utuzi tujamu. Ucufata gatishi ko to gacisha mu matwi.
Akwiye kuba akoresha akantu kagapampa. Kuko niyo wokogesha intoki bucafu bwo mu matwi ntibushobora guheramo. Naho nyene wabombetse atamaze ari ubanze kwa.
Isuku ni ikintu ciza cyane ku mwana kubera nta bwenge abafise. We uri nyina wiwe utamwitwararitse nta wundi yaziga kuburara n'umura mukatari we wenyine.
Kandi n'umuvyeyi kuyogereza umwana akamukurikirana akamuhanagura.
Amazi ariyo hanini bihanuka ko ntashaka kubyirinda rwose akamukingira mu matwi mu gihe n'imvura iguye atatwamushaka akamufuka ari mu mugongo kandi akamya n'ibintu by'imicafu ko bimujya mu gutwi.
Mwana umwitayo ari ingwara nyinshi ushobora kumurinda zomufata nk'iyo utamurinda cyazi mufata.
Uguma umukuru gutura na rujya bakuru gutuza mu matwi umukuru amubucafu buri munsi.
Uza barabarinda ubucafu
Mukuboza bakaraba ngene basuka ya amazi mu gutwi ntibagahanagura ntibasuke ya amazi abana bari ko bakina nabandi kazararaba ko abana batishira ubucafu mu gutwi
Ni umubyeyi karuzuma nawe ashobora kurondera nk'amaga ukamugesha ganye no ukamugisha mu maso kugira ngo amazi naje mu gutwi amasige yose ugashaka ukamugesha amazi nanaki
Ugene tugira isuku mu matwi ushobora gukwega udukomere dutuma habora ugukoresha agatambara gasukuye neza ni nkenegwa byongeye urutoki guruhererezi niko twokoresha mu kwinjiza mu matwi icyo batwumviriza bo kwiyubara nuko utarushikana kunyumviro kuko ishobora kononekara nkuko abaganga baduhanura two kwitwararika guhanagura amazi n'isabuni byinjira mu matwi gihe twoza abana Ibimenyetso bimwe bimwe bishobora kudufasha kumenya ko mu matwi hariko harabora hamwe n'amazi aguma jojota ahandi naho namashira azana na kamoto kabi nkuko abaganga babisigura akatari gake imisonga yo mu nyumviro n'umucanwa bituma tubabara cyane imiti imwe imenyekana mu buvuzi irakunze gukoreshwa akarorero ni acetaminop ibuprofene canke amoxicilline ariko rero iciza nuko umugwayi atohirahira ngo ayifate adakurikije impanuro za muganga kugira ngo twumve neza ibijanye ni ingwara yo kubora mu matwi tega amatwi tohoza mugenzanje Alain Yves Irankunda yagize ku ivuriro ryo mu Kamenge mu gisagara cha Bujumbura Alain Yves ijambo ni gwawe
urakoze Joseline ayo marira wumva na yikibondo kifise ingwara ituma amatwi abora tugisanze ku ivuriro rito rya leta riri muri komine Kamenge mu gisagara cha Bujumbura uretse ko ingwara yo kubora amatwi ifata n'abantu bakuze ikarira ahanini ibibondo biri munsi y'imyaka 5 insiguro nuko abasoda b'umubiri wabo utabura menyera kwigwanira nkuko vyemezwa n'abaganga babinonosoye akarorero twakabonye kuri Crise Tonto ndabashinze w'umwaka na mezi 6 abamashira indani y'ugutwi kwiburyo umwegereye wumva yo mashira asohora akamoto kabi ikindi nisazi ziguma ziduma muri uko gutwi bikabuza gutekana ico kibondo nkuko twavyiboneye inyanduruko y'ingwara y'ukubora kw'amatwi irashobora kuba iva ku nyifato yo kwinjiza amazi mu matwi mu gihe cy'ukoza umwana igete igira neza n'umuvyeyi aba muri komine Kamenge quartier heha inomero zitatu avuga ati
kandi bazani kubera namwoza amazi menshi akiruka mu gutwi kubera niko namwoza naramumaza mu mwanya mwishi kandi urumva ibintu byo koza abana je ntavyo narimenyereye sinari bwacu ubwenge bwo ubwo noshobora kurera abana
ukudatwara hakiri kare kwivuriro umwana afise ingwara ituma amatwi abora kuratuma sinzikara ndayishimiye Desiderate umuvyeyi aba muri quartier Teza avuga ko uwiwe hagizaho atumva kuko imiti yari yananiwe kubgiwe iyo dafata umwanya ngo amwiteho akurikije impanuro z'abaganga amagara yiwe yaragiye akagirire izo nazo zikaba zari zijanye no kwitaho isuku ry'amatwi y'umwana igihe cyuko zikibondo nico kwitondera kuko ari kimwe mu bifasha gukinga ingwara ituma amatwi abora barutwa nayo Claudine afise abana batatu aratubwira uko avyifatamo
ndakora amazi nkaza ndacisha mu mutwe cyangwa cyamara guzanaga ndashusha nta canga naye akanye mugaba mu kumwoza kugira nkamuturi ndashusha kubera ndayamogeje ntakanye hajima kenshi ndakunda kuraba mu matwi pata tucafu turi
ibintu biruko mu gihe abavyeyi bamwe bamwe batazi ibimenyetso vy'ingwara ituma amatwi abora Goretti Manario umuvyeyi avuga ko yabona ikibondo ciwe gihema kidashikana harimo n'imisonga idahera atazimvo kubwiwe iyo adacisha urutoke mu gutwi ngo abone amazi ajojota ni yari guca nikanda ko ari ingwara yadutse ku mwana wiwe inyifato yo gusuzumisha umwana kugihe iramufasha mu kudafatwa n'ingwara yo kubora matwi Nadine niyo saba no muvyeyi w'abana babiri aba muri quartier Gatunguru
cyo kwa muganga yego ntangurane nimwe afise mu matwi kuko atamatwi ndabona ngo aje ngo afate umwanya wo kurikirana umwana n'umwanya wo gukora bya bikoko
ukujizugwa kubijanye no kumenya gukingira indwara zikarira ibibondo nakamo abavyeyi batera ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida
Abavyeyi ku ruhande rwabo bo kwirinda ivyo tuma abana babo bagwara indwara yo kubora mu matwi aha ni nko kutabaha ivyo banywera ku gikombe kimwe inkurikizi nuko bo kwandukizanya ibicurane canke indwara zo mu mihogo zishobora kuba intandaro yo kubora mu matwi igihambaye nukubigisha inyifato nziza y'isuku bakiri bato akararero nukubamenyereza kuterekereza ibiseru no kubigisha kwimyira kubana binonorera imitsi mu mazi adatemba bo kwitwararika kwama bagira isuku ry'amatwi Mugihe baryamika abana bo kwirinda kuberekeza ku mpome zisisiye kugira ngo twumve neza ibijanye n'indwara yo kubora mu matwi tega amatwi kiyago twagiranye n'umuganga yanonosoye ibijanye no kuvura indwara zo mu matwi muganga Serge Ngowe n'ubusa aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda
Muganga Serge Ngowe n'ubusa ndabaramukije
Mwaramutse
Indwara iyo ifatira mu matwi ya otite umwana boye murinda gute
Ubonye umwana afise utusero amazura ziba yasamura nakorora nuko cunyaruka kumuvuza
Ajya bavyi bo usanga mukoza abana ugasanga babareka amazi akabinjira mu gutwi inyifato ikwiye kubaranga niyihe
Hariho umwana debre usanga itaduga cyane umubyeyi abona utwo umwana afise utusero abona ko ngo umwana wese ateza kugira ibisero araho aturikisha karira mu ntango ukabona gasinzira nabi kaguma kihindukiza kihindukiza ajya akaba ariko karababara akajya kubibona arayararira karara yicaye naca abona ku ana fisingorane arashobora kuba ari twatuzi twinjiyemo umwana amugiteretse mu mazi akamurekerayo abatose agakanya akajya bimugira iminsi yose acyusanga tuzuru tuzivye urayashusha ukakoza mu rutoki na utavuse thermometre ni umwozamwo kandi uhegiye kumwoza ugaca mufuka n'ingoga kutamufusa cyakanya
ugukanya kwa cyane kwasha gutuma rero haviramo niyo ngwara iyo mu matwi bitoti
icyo no hanura ababyeyi babonye umwana aziba matwi hatangwe gukanya ari wonka aronka agakwega kabiri gatatu kabona ari ruhukije ari ufata bibero arakwega kwenye ukabona ari ruhukije naye amazuru atazivye arakwega gahagushika ubona ko ahaza rushanga arushimisa yagu cyangwa umwana atangwe kugira gakorora nta mwana numwe araza nga ari hagifatwa ngo haza amashyara mu
gutu ndabakenguruki
murakoze namwe murajya muratubaza dusugurira ababyeyi
mugenzanje Alain Yves Irankunda kuri ayo majwi n'ibiganiro dushikirije tumira amate gato mukumviriza kano karirimbo gahayagize umuvyeyi
hari abakobwa bamaze kwibunga ngabakorora inda cyane bakabanika kugira ngo umwana nazo bagore ariko wewe mama wararira Kajanje mama wagishimiye waramoye banda ngo kumwimbi warangaburiye ndakura uransomesha wararayitiro wararaye rubunda warise kuyibuye tawe yise kuyingumubunda maze gukura ndashize mu bigero ivuka kajanje mama
abari kabatwumbiriza ko ikiganiro arikira cyiri rya Amerika Uno musi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'ingwara yo kubora mu matwi. Gwaruka nimurambigwe kume hafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronsa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Abana bari munsi y'imyaka 5 nibo bakarirwa n'ingwara zo mu matwi.
Hajya munsi y'imyaka 5 umubiri w'abana utaramenya kwigwanira bagwara utugwara dutandukanye cane cane za ngwara zifatira mu mihogo hamugasanga ku 90% zitera za ngwara zo mu matwi ikunda kuja mu gihimba c'ugutwi bita trombe de stache. Umwana akumva ububabare budasanzwe haro rimwe na rimwe rero hazamwo amashira.
Mbaza ndakwishura.
Ni gute umwana bomwoza bigatuma adafatwa n'ingwara yo mu matwi?
Ni haje iyo bari kubaroga amazi aragiye mu matwi kinjira mu buhimba buto buto bw'amatwi aribwo buzotuma uwo mwana agwara otite. Inyuma y'indwi zibiri zitatu umwana atangwa kumva ububabare no kumenya guhanagura amatwi.
Mbaza ndakwishura.
Duhora tubona abantu bakuze bagwa ingwara yo mu matwi abari otite.
Arashobora kuba ari mu buto bwiwe yaragwaye ingwara y'amatwi ugasanga kumva bigenda biratituka. Ubwa kabiri birashobora kuva yuko umusaza bwiwe bya bice bigize ugutwi byononekaye ugasanga ntagishobora kumva neza. Ni ukumenya yuko abantu bakuze nabo nyene bagwara ingwara y'amatwi.
Mbaza ndakwishura.
Iyo ngwara yo mu matwi ingaruka mbi ishobora gutera n'izi muganga.
Ni hamwe umuntu abatagishobora kumva kuko ya ngwara yagiye iraza ikira iza ugasanga twaduce duto duto tugizwe amatwi turahasinzikariye. Ku munyeshure rero murumva yuko nk'ivyo bimushikiye ari ingorane cane gose ku mashure yiwe atabagishobora gukurikira umwigisha wiwe biri mu bintu bishobora gutuma n'umwana aheba ishure.
Rugamba rwa makinka yanje.
Gwaruka nimurambigwe. Uyu ni wa mwanya wanyu duho umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahe isiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo.
Baza ndakwishura.
Ari usanga umuntu ari karoga ugasanga yibagiye gukura isabune mu gutusha gutera ingwara cyane.
Iyo umuntu ari karoga ategerezwa kwitwararika kugira isuku amatwi yiwe no hama kwitwararika yuko iyo ari karirongorora ategerezwa gukura ya sabune kuko irya sabune iba irimo ibicafu. Nya sabune yuzuyemo imicafu uko iminsi igenda igenda yajemo indani haravyukiye ingwara y'amatwi.
Mbaza ndakwishura.
Gema telefone cyitaba nashobora gutera ingaruka z'ingwara y'amatwi.
Byarerekanye ahubwo yuko ajya amatelefone twitaba arekura imishwarara igenda ku matwi yacu. Byaribonekeje yuko ku bana babahaye amatelefone hakiri kare bagize ingorane zo mu mutwe ugasanga baragize ya makansere yo mu mutwe canke ibivyimba mu mutwe bivuye ku ya mishwarara y'amatelefone. Muze murabe namwe iyo mumaze umwanya muriko muravugira ku telefone ugutwi kurashuha kubera na telefone yo nyene yashushe. Ni mugabe rero.
Mbaza ndakwishura.
Ubu hariho imiti ivura indwara yo mu matwi nk'ikirundi.
Biva no ku rugero umuntu abagwayeho. Umuganga wonyine yamusuzumye niwe aheza akavuga ati uyu muti niwujanye n'indwara yiwe. Arashobora kumuha mama akongereza ko na ya miti bita antibiotique. Imiti y'ikirundi murazi yuko hari amashirahamwe yemewe na leta bakora ku mugaragaro berekana imiti kama ifise akamaro ku magara y'abantu. Abo rero umuntu arashobora kubitura akabahanuza ariko biya bindi umuntu yumva iruhande muragabe aho usanga byononye amagara y'ibibondo byanyu eka n'amagara yanyu.
Rugamba rwa makinka yanje.
Ikiganiro nikira n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwaruka gwa mutuye. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
chafu bwo mu matwi urakwega ingwara
na cyane cyane ibyo bikunda kwibonekeza ku bantu bakuze aho barondera ikintu bakuzemo nyamicafu ugasanga ajye kurakuramo kuko nti babazi ibyo kwarakora baronunye twaduce two mu gutwi tukakumurekera ugasanga harandukiye ingwara yo mu matwi kwa muganga baronza matwi ni mu biture punye ni bazoheza bitwararike amagara yanyu muheze mugire amatwi yumva neza
mbaza ndakwishura
taje umuntu ageze mu busaza atacumva aba yaragwaye ingwara zo mu matwi
ibihimba bigize amatwi bigenda birakura bigaheza bigatuma wa muntu kwa buryo bwo kugira yumve bugenda buragabanuka buhoro buhoro niba bivuga yuko aba yagwaye biba bitewe n'ubusaza bwiwe ariko aho bishobora gushika ugasanga yaragwaye yangwara ya otite mu buto bwiwe ukumva kwiwe kugiye kugabanuka bitavuye ku myaka yiwe
mbaza ndakwishura
kumbona ubeshi batumva uzosanga muri kazoza beshi bagwaya mato
ni murabe namwe ibibazo abantu bagira muri iki gihe ugasanga mu bwenge bwiwe wa mwitwarariko ukaba mwinshi agatuma uto kugira ashobora gutorera inyishu ku bibazo ugasanga yari karagenda mwibarabara ibimukikije ntavyo aba acitayeho ugasanga ntaca kicumva nivyo bibazo yikoreye kuri we bimutuma icyo umuntu amubwiye adashoka cumva
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka n'ubu nyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo gahayagize umuvyeyi
ivuga ryanje mama wagishimiye waramoye imbanda ngo kumwimbi warangaburiye ndakura uransomesha Janje mama warakishimiye waramoye imbanda ngo zokumimbi warangaburiye ndakura uransomesha waranerura mama
Duhi jambo abanywanyi bacu Munywanyi wa mbere yitwa Eric wo kumutimbuzi mu ntara ya Bujumbura yatwandikiye avuga ati Narumvise ikiganiro cyanyu kubijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza kirampimbara Abandanya avuga ati Narituye ABF baca bansaba kuzogaruka kuko bifungisha Burundi babigirirwa kwisango Eric abaza ati None bisigura iki n'ukuvuga ko badakwije ivyangombwa Muganga Anita Munyana duhera umuco umunywanyi wacu
kubyerekeye kwifungisha burundu sikintu coroshe barakufatira umwanya ukwiriye kugira barabe vyukuri yuko iyo ngingo wafashe wayumviri na cane cane iyo wubatse ukabonana n'umuganga wa mukenyezi wawe aje mugasoma mukagira ibiyago kugira vyukuri barabe yuko iyo ngingo ufashe mwafatiye hamwe n'uwo mwubatse kugira habaye akagorane ntimude mutane ko umwikoma rero si kuvuga yuko babuze ivyangombwa ariko babanza gusuzuma bakaraba yuko iyo ngingo yayifashe yabyiteguriye
Umunywanyi wa kabiri yatwandikiye avuga ati nitwa Kado Ingozi ati nubwa mbere numvise ikiganiro cyanyu bintu myenezerwa nuko tuca tumenya ingene twikingira ingwara nka korera n'izindi murakoze
babaza bati mama yagiye ibanire bavuga ati mama
turashimiye abanywanyi bacu batwandikiye bongera badutera intege twizere ko inyishu tubashikiriza zibafasha mu guteza imbere amagara yabo nkuko musanze mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga isiguro ku myibutsa y'abasokuru uno munsi uvuga uti imfizi y'intama itendera nkase bikubwiye iki
bikubwiye iki
kenshi ukunda gusanga umwana amezi nkase afise imico nkiyase ugasanga sanase fate nk'umuvyeyi atagihari umuhungu mukuru iyasigaye ashobora kusigara ariwe samuragwa urugo
bikubwiye iki
Ese abari umuntu akora ibikorwa no yitaho ineza y'umuryango ntakunda abandi no kuvuga uwo mwana naca kurabona yose wiwe afite imico myiza nawe agaca yifatira kwa karurira
arabitoye. Shimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira. Shimire Ala Ive Irankunda yafashije gutorokanya amajwi n'asize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufite ico muterera canke mubaza kubyerekeye ikiganiro kira, twandikire kuri VOA muvyandike mu ijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 79 amajana 953 ubusa 74 canke kuri 79 amajana 934 77 canke kandi kuri 79 464 569 kuri micro mwari kumwe na Josine Nduwayo ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi baduteguriye ikiganiro kira mu kanya gatoyi cyane ku isaha 12 muratega amatwi ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose kwa gatandatu nk'aya mango.
Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatandatu itariki 3 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2015. Dutanguye kubifuriza mwese umwaka mushasha muhire w'2015 mu butekanigwemwo n'abanyu.
Hano muri studio i Washington DC turi kumwe n'umuririmbyi rurangiranwa ava mu Burundi
Kidumu,
abo akaba ari i Nairobi mu gihugu cya Kenya, akaba azwi cyane ku ndirimbo acuraranga. Twarigeze kugira ikiganiro mu myaka iheze kuri album imeze neza yamenyekanye cyane mu karere k'ibiyaga binini Shamba. Ubu ku bico gihe haraze igihe kinini wateje imbere uragira intambwe, washobora kuducira kuma yange urugendo rwakuzanye ngaha muri Amerika?
Naje kuririmba ku munsi w'ubunani, natanguye konsere yanje Boston itariki 27 Kigarama, hanyuma ubu rero ku munsi wa gatatu nzocangira ngaha i Washington DC mejeje cengenda main Portland kuvuza iyo ku munsi wa gatandatu itariki 3 z'ukwa mbere 2015 mu mwaka mushasha.
Ni bande bagutumiye?
Mfise benshi banumira jewe, abo bantu ngubu ngaha turi kumwe n'umwe ajeje nga Washington DC, Portland fisi wundi, Boston nari mfisi wundi, urumva bose bakora icyo no bavuga ko ari umugwi umwe wo gupanga.
Ese ya mbere uje nga muri Amerika kugira ibitero?
Eh, nubwira gatandatu.
Nubwira gatandatu. Abaririmbyi kenshi baravuga baririmbyi muri Afrika, ko ari abaririmbyi benshi cyane mugabo kenshi usanga baguma mu turere twa Afrika cyane bakaguma i Buraya, nibaze nka nga muri Amerika. Amerika ari soko nini ikomeye cyane ku bijyanye n'umuziki. Mwarabibonye ni isoko mu ofisi imigambi kubandanya mugerageza kwinjiramo?
Yego, iri ni isoko ryiza cyane, isoko rya Amerika, kandi nubwira abandi baririmbyi uko nabone bogerageza, kuko hano muri Amerika hari ama opportunity menshi. Ni igihugu kinini, ni igihugu kimeze nka continent. Urumva nk'ubu jewe sinovuga ko jewe maze gukora byinshi cyane nga kuko umenyekanye Amerika ni siyo siti kumenya. Urumva nta muntu yo kwima iyo chance.
Imbere yo kutubandanya ikiganiro, kuba ariko baratwumviriza kuri Radio Ijwi ry'Amerika service kinundi n'ikinyarwanda, turi kumwe n'umuririmbyi Kidumu rurangiranwa, aho ariko aravuga ku rugendo rwa muzanye ngaha muri Amerika n'ibiteramo ariko arategura. Wo tubwira akaririmbo twocisha ko imbere yo tubandanya?
Oya, ni mutora ko mushaka kuko je mfise nyinshi ubu singifisa ko nkunda kuko nyinshi ziguma ziza, nyinshi ziguma ziza.
Reka dutangure ko ari mu ntango, tutangure ku karirimbo kawe ka kera Shamba.
Yego, nangorane.
Morele basamba kanoga inga kanyaka nande kanjimuri chatawe Mafyumba mumika nini mitito Yuko keli vikoko vya fuga Mazena joewa Morika noga inga Haroma ikiti cha fuga Chukatero muka ukoko Haukensi tuwa vado teramye Tukikuja sukuru tuwe suko tole Kiki yako kikarma Tega matwi kwaka Taba umwebuta Umugani nuva kukiti Vakumono Kanu umugani Ugano kariho Ira kwata munaru umugani Wari mshamba Shamba Yewe shamba Tafugi shamba Shamba ikana kariho Shamba Yewe shamba Ike usari shamba Ike shamba Morikino kibanza Aho hambere hagise barabarwa Akabibise wibiweba Imanwa za kiranga kinumero Hidyo tugu safye vinga nuko yipinga Kiranga kinumero Sondevera, ibise wibiweba Sondevera, imanwa za kiranga Sondevera, dirimana kasari angombe Sondevera, sepiwewe, sondevera Manba za kiranga, sondevera Dirimana kasa kiangombe Kiangombe kikwanda Kiangombe kiwuronde Kiangombe kikwanda Kiangombe kiwuronde Kiangombe kikwanda Kiangombe kiwuronde Kiangombe Kanu mugani ukana kariho Mfizi na mite nera mase Mugani nuva kujiti uva kumunu
Radio Jwi d'Amerika Washington DC turabandanya ikiganiro n'umuririmbyi Kidumu. Murabuze ko mwagize ama album mashasha ndabizi kuva ico gihe. Hari album nshasha mwaba muherutse gusohora ya nyuma?
Yitwa Hari na Mali. Urabona ubusigensora album nkiyumvira mu bwenge bw'iwanje East Africa Community Kingana. Ubu nahungira nayo rinda isohokemo njenja muri kontina yose ya Afrika. Kora muziki Afrika yose ishobora kumviriza. Nivyo ngeze ko rero.
Muri urugendo waje ngaho waje no kuyigirira promotion yayo.
Ego ndafise kandi n'indi muziki ngira sorere Boston, ngorera muri studio. Akaba na video ngiye gukorera California, indirimbo nshasha iwanje. Urumva ibintu birabandanye. Nibiguma hahandi gusa.
Mu Miss heze wari wagiye mu gitaramo muri Afrika y'Epfo cyagenze gute?
Afrika y'Epfo nagiye mu gitaramo cha Cape Town kigenda neza. Igitaramo cha Durban cyagenze neza kukumenga bagiye barahindura ibibanza ku minota ya nyuma. Ariko i Pretoria kigenda neza. E Johannesburg naho ahantu bagitwaye kuko mu bisanzwe ariko arategura ibitaramo siyaba n'umuntu aba muri Hollande. Yatwaye ahandi hantu abantu bavuga yuko umutekano wabo bariko barawutinya. Tinya yuko cha uhungabana ariko abantu baraje. Uko bigenda kose abantu baraza tu bakanezeko.
Ubu mu ndirimbo nyinshi muririmba mu rurimi rw'Igiswahili n'ukubera mwabonye ko ari rurimi rwumvikana cyane mu karere ko muri East Africa.
Yego, urabona kandi no mu Burundi nitubeshanye baravuga Igiswahili, twanye tukivuga kuva tukiri bato.
N'abatakivuga benshi baracyumva.
Baracyumva kandi kuva kera no kuri isamirizi y'u Burundi amakuru mu Giswahili yaravugwa. N'amakuru mu Cyongereza yaravugwa. Si kuvuga ngo ni kubera East Africa Community ariko ivyo ni ibintu twari dusanze dufise kuva kera. Yaba Icyongereza no mu mashuri carigwa. Na jewe naracize. Burundi butaraja muri East Africa. Icyongereza cyaravugwa. Igiswahili mu makartiye y'Ibujumbura muri meri ya Bujumbura cyaravugwa. Ibintu bivuze ku insamirizi kumva yuko ururimi kanaka rufise n'abaruvuga ku insamirizi y'igihugu. Ugo rurimi babisigura yuko baruzi ko rubaho. Hanyuma icari gisigaye gusa nuko tutangura kurukoresha mu rudandaza rutandukanye. Nkatwegwe tudandaza umuziki. Uwo muziki rero twace turabura ururimi ruvugwa n'abantu benshi wereye muri Kenya, Tanzania, Uganda na Zambia gace kama ko muri Zambia, muri Malawi narabonye ko bonaho baruvuga, Igiswahili barakivuga, no muri Afrika y'Epfo nasanze ari abantu bakivuga, n'abasirikare babo abapolisi barakivuga Igiswahili. Hanyuma cha turavuga tuti kubera iki tusigara inyuma tuguma tukora gusa twigirira imbibe twenyene kandi atamuntu ariko arabidusaba kubera iki tutakugururuka tangure natwe kujya muhigano nk'abandi cyanangura kuza ndakiririmba kandi kiranoneho no muri Kenya naringeramiwe n'abantu kuko bavuga ati ufise ijwi ryiza uririmba neza ariko ibyo uvuga navyo twumva kuko hariho abaduciriye agace yuko uririmba ibintu bikomeye mu Kirundi tushaka no kuvyumva mu Giswahili. Nakundi nategereza kugira nacenja mu Giswahili. Ubu naho ngira ndabe icyumvikana cyane ku isi kuko ndiko ndakura nanje sishora kuguma ahandi.
N'ururimi rw'Icyongereza nima navyumva.
Bijya ro bavuga ko ndirimba ko bikomeye mu Kirundi no mu Giswahili. Kubera ikintu bibwira abantu bavuga Icyongereza nabo bavuga ati umuntu ariko adukora ku mutima kweri kuko ibyo avuga nivyo.
Nivyo naringiye kubaza kuko kenshi baravuga nk'aba abantu bagize byo kuririmba umwuga kugira batere imbere bamenyekane cyane ku isi ni ngombwa baririmbe mu rurimi rw'Icyongereza cyumvikana cyane ku isi tukako turavuga n'iri soko rya Amerika. Amerika ivuga Icyongereza.
Cewe kwanza nararengeje nace mfata n'indi ngingo nja muri Mexico ndirimba mu Kespanyol nkora indirimbo mu Kespanyol ndayisubiramo yiwanje ndayishyira muri version Espanyol urumva yuko ngoma ngerageza urumva Espanyol abantu nibayikundi yo ndirimbo nkagira Imana bakayikunda
zo mafise amajana
yego urumva ivyo nivyo bintu vyo kuraba muri imizi indirimbo z'ikirundi dazifise ngiye mu Burundi dafise zo zabaririmbira ariko nabone batwemerere yuko hageze yuko tujya mu higano y'isi yose
ivyo nivyo turi mu kinjana cha 2021 isi yacitse nk'umuhana
yego
imbere ko tubandanye nagomba nsubire ncishe ko akaririmbo kawe ko kuri album vuze nshasha nimba indirimbo atakibazo ukarizo maze gusohora kuri hari na mali ngiye umuntu yoshirako
hari na mali
hari na mali
yego Changi kimbia.
Deka dushire ko hari na mari mbere ko tubandanya iki kiganiro no muririmbyi rurangiranwa Kidumu.
Changi kazi ni kazi utori ushaka gusa
zose. Hari na mari.
Yego.
Watakuta wakijipotua kitirembesa na mavazi yao Bali kweli ni moto moto yanavutia Lakini usiwe na hofu Kwa kumini sipanduki Usitishwe baby kelele za umbu Mimi na wewe tuko ndani Kwenye shindano wala mapenzi Umetapiga kelele lakini kamwe itobowi Umeteta Kama napenda kutazama viumbe kina dada nasema pole tarekebisha kukupoteza mpenzi taruka kichwa
nicheli kwa fani nyumani Kumenicheli baby
Kuna kweli kato
Tonight, tonight, I'll see Kuala. Nothing stands between us. Oh, you need to know that we've got to make this right. I can never let you go. And it feels in the love we share, feeling you everywhere. Boy, you have no doubt I'm your girl. And it makes me crazy when you don't trust me. When there's not a thing I wouldn't do for you, baby. If I have wronged you, baby, I'm sorry. Kuku pote sampe, sepata kicha.
Umeni
chali,
chali
pa, chali pa.
Umenijali kwa hali na mali Penzi lako kama sali kwangu wewe mkali Woni bembeleza kama arcade gita na vyocheza Woni bembeleza kama kidum fosa na vyo himba
Umenijali kwa hali na mali
Umenijali
Umenijali Hakuna mwengine tanipa Tanipa
Umenijali kwa hali na mali
Hali na mali
Penzi lako Penzi lako
Chumbi
kiasi Chumbi kiasi
Hali na mali
Umenichali kwa hali na mali
Umenichali
Kuna mwengi
Hali na mali Hali na mali
Umenichali kwa hali na mali
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro cy'umuziki aho turi kumwe n'umuririmbyi Kidumu Rurangiranwa turiko turavuga ku rugendo rwiwe ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika muri Afrika hari abaririmbyi benshi abantu bagize umwuga kuririmba bafise ubuhinga bukomakomeye cyane mugabo kenshi ugasanga uburyo ntibabufise cyanke ntibarondeye gushika kure ngibitwako turavuga kurondera kuja mu yandi masoko yo hanze ngo bamenyekane kurushiriza iyo ntambamye niyihe uravye imbere kuyirengera ugashika kure aya masoko niyihe ibuza abanyafrika gushika kure
urumva je umwanyuma ndiyumvira ikintu kimwe none Amerika kugira ngo imere gucya ninde yayifinashije ico nico kibaza na mandiko ndiyumvira umwanyumwe tangura ukora ikintu ugikore bizoguma vyikora vyonyene ubujyo ntuzomenya ubuzanana bizi bubamfu bigatangura ibujyo ukumva bikubira gukwega umuntu kana karavuza ati byo ukora ni vyiza reka je vraiment twumvikane ugasanga ubujyo uriko buraza ariko uronse ubujyo ukabwonona aho naho nduzugumuvuga ngo bazogufasha ngo ari abantu bazoza wibaza ngo bizova mu ijuru baze kugufasha ubujyo butangiye kuboneka bukoreshe neza ubujyo buhari ari uko bungana kose bukoreshe neza kugira ngo bugushikane ku bundi bujyo hanyuma maze gusha ku bundi bujyo acaza ubujyohe ucuvuga uti gikubona koze kiriko kirihemba kiriko kirashikana ahantu ugaca usanga urutangiye kujyoherwa muri bwa bujyo warondeye buke buke ukaza ukabukoresha neza gushikana ku bundi bujyo ndagwa nka karorero abantu bakora filme yo muri Nigeria batanguye ari filme gusumenga ni ibintu by'abakizwa rabaho bageze ubu
bageze kure
ego none barindiriye ndengo aze kuba finance tangura ikintu gikore kizokwiri acyonyene umuso
ivyo nivyo
eh
hanyuma ikindi umuntu arasanga nk'abaririmbyi benshi nko muri Afrika umwe atanguye agashikira nk'intambwe akagira ico no kwita style yiwe abandi bashaka nk'uko mwigana niki yewe wakoze chatumye ugira style yawe wiharije aho tumva guteza kwigana style z'abandi cyangwa style z'iburayi
Jenny baza sindi umumizisi harara ndumwe artiste daharara ngo yuko ngo bose ariko baje kuri uyu murongo cyenda bakurikira ndumwe artiste fise ibarabara nafashe giwanje kandi ndagemeza ko abantu ego abantu bashora guharara urundi muntu ugasanga basa no kumenga baguhevye bage ku wundi muntu uguharara ikintu kije kije mu bantu kwera ko bagiharaye giha umwanya muto bazogiharuruka ariko ku muntu yafashe ibarabara akarigumako bagaruka kuri giya barabara kuko bazi yuko uyu yamye ahagaza uyu afisa ahagaze imvura iguye cyange uruzuba ruje aguma ahagaze ngaha baca bagaruka kandi wawe bakavuga ati umuziki wawe umaze imyaka myinshi turawemera urabona abajene bose ubu basigi basora umuziki ushaka kumera nk'u Nigeria kuko babona ko ari byo bigezweho ariko ubajije uwo muntu we karanga muntu yiwawe ni yaye ni giki ciwawe tureke ibyo kwigana ni giki ciwawe wavuga uti jewe ndirimba gucya je mvuza gucya usanga atacafise urumva abani muri kwa kundi guharara ugasanga yaharurutse asubiye kuri kidomo kandi kumwigana asubiye kuri nde kumwigana aguma ariko aratambikiza genda hajya genda hajya genda hajya cyo je nobwira abantu nuko ngire karanga muntu yiwawe uyemeze abantu bazakubahira ko
imbere ko tubandanya harakaririmba nigeze kubona kawe kwa Mungu anaweza
ego
niko nashaka dushire kuba ariko batwumviriza mu gihe turenganye Noel turiko duhimbaza umwaka mushasha
ego
Mungu anaweza akaririmbo ka kidumu
Mungu baba 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 Naimba kwa sauti nikipiga makoti nikimsifungu wangu Nimefahamu kuhusu wema wake Na fadhili zake wana macheshi upendo wake Hauna kifani Na fadhili zake Niza kutumo milele Mimi mpotefu Yani mwenye thabi Na bwana amenikuza Mwenye wena mkono wake Sasa nahisi Niko kifuani mwake Sasa naisi Nina ulinzi ziti ya shetani
Mungu, anaweza yote
Mungu anaweza
Kweli mna usuma Mungu, anaweza yote
Mungu, anaweza Anaweza yote
Kweli mna usuma
Wengi wanasema Kama labda nimekunywa pombe Wengine wanashuku Kama nimepata wazimu Mimi mwenyewe Ninajua kwa nini na misipo Mimi mwenyewe Nimebeba shuhuda wangu Kweli nakiri Kama nimeokoka Kweli nakiri Kama nimepokea Yesu Mfalme wa maisha yangu Kila kitu nasalimu amri Nasalenda baba Nasalenda baba Nasalenda baba
Anaweza yote
Niko wako baba Yeah, yeah, yeah
Yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Chiweke mikononi mwake Mungu anaweza yo Mungu anaweza Ijalishi ya kwamba umekaa kwa Inange Street kwa baridi Mungu anaweza kukutoa hapo Ijalishi ya kwamba umepiga ngeta watu majengo Mungu anaweza kukubadilisha Tutafanya maombi kama mambo yako yamekuwa ngumu kweli Mungu atayaweka sawa Tutafanya maombi Tukeme magonjwa kwa jina la Yesu Utaona kitenda Akitenda Tutafanya maombi Tukeme shetani kwa jina la Yesu Tukisema kwamba
Tukisema kwamba shetani sindwa, sindwa, sindwa. Shetani sindwa, sindwa, sindwa. Shetani toka, toka, toka. Shetani toka, toka. Nazarendo papa, Mungu anaweza, Mungu anaweza, Mungu anaweza. Nazarendo papa, papa, kutoa chini, peleka juu, kuinua. Mungu anaweza, jipa moyo.
Radio Ijwi ry'Amerika turi kumwe n'umuririmbyi Kidumu ngaha muri studio i Washington DC aho ari mu rugendo ngaha muri Amerika ku bijanye n'umwuga wiwe wo kuririmba. Mwitegereje intambwe mumaze gushikako ku bijanye n'umuziki mukaraba n'abo bandi bari kubagerageza kugira umwuga igikorwa cyo kuririmba, n'ubuhe butumwa mwobaha?
Icya mbere kwanza bategeza kumenya bashaka kumera bande, ushaka kuba nde, wewe ko wandika muziki uko usohora nabaye bantu ushaka yuko muri yo kuva kuri yo mwaka batangiye kukumviriza muzoca musazana n'abari nyuma yawo bakurikire. Nk'ubuje usanga ari umwana yavutse je bundi ukasanga yamenye bikanangaza nanjye ikintu byagenze, ariko ni kwa kundi kuva ku muvyeyi aha umwana wiyo akavuga ati umuntu aririmba ibintu byumvikana n'uyu 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 cyane baza ko abajene bareke gutuwago nago batangire gufata umurongo umwe. Unavuga ati jewe ngira ntangure kuzanda rimba ibibazo yobaje abanyagihugu agire gucyo, cengira ntangure kurimba ivyereke ibibazo vyo mu ngo agire gucyo, cengira ndabivange vyose ariko mvuza ndirimba gucya nkabigira gucya ni sawa. Ariko si kwa kuni ngo haje gishinwa ugacitarukira mu bishino, haje mu biki ugacitarukira mu bihindi, je nibaza ko ari gutakaza umurongo.
Ikindi hari ukuntu abaririmbye ni muri rusangi si novuga ngo ni muri Afrika iyo bamaze kugera kure bakagira ama success usanga bataye umutwe cyangwa bakaja mu bintu bibasamaza ibintu bivyibujyarira umutwe bakaja mu bagore ugasanga amafaranga baronse barasesagura hijya no hino ugasanga ubuzima bwabo buhindutse ibibazo gusa mbere hari nabaheza nabi biraboneka ngaha cyane muri Amerika. Niki he nka wowe ukora kugira wirinde ugume ku murongo ugume uri wa wundi naho wogira ama success menshi ugateruje imbere cyane kurusha?
Ego ibintu by'abagore ni ngorane ya bose, n'abanye politiki bafise ngorane y'abagore, abakomeresa bafise ngorane y'abagore, n'abasirikare bafise ngorane y'abagore, ni ngorane ya kila muntu wese. Niko gusa bitavugwa kuba mise bica yiboneka cyane, ariko icyo wavuze cereke ibyo yuru mutwe kirahari. Ikindi wavuze cereke gusesagura amafaranga kirahari. Kubera iki bamise baragyoherwa cyane bakarenza umisi yamasha abamisi benshi bafite ingorane yuko arengutse ahantu abantu bategeza kumenya ko kana kashitse ni bya bindi byo kwerekana ijunja gusa iyo ngoranira hari. Je nibaza yuko umuntu kugira ngo agume ku murongo umwe ategerezwa kwanza kuba responsable akavyimenyereza yuko hageze ku munsi kanaka akora ibi nibi 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 nibi, nico gituma benshi baca bagira ba manager kugira ngo babashire ku murongo atari uko hacaza akaja gari ugasanga umuntu ubuzima bwiwe ni kanaka ariko haheze imyaka ibiri gusa wa undi kanaka sigari kanaka ume vyagenze gute abamise baravumwe cyangwa nibiki niyo ngorane. Bijya bintu dukora ni birori kandi birasamaza utegereza kuba ufise abantu baguma bakwibusa kugaruka ku murongo atari uko ni ngorane. kandi uyigishe kumviriza. Kuko kumviriza hajya kumviriza nico kibazo ku bantu benshi ugiye no mu madeba y'abantu sanga umuntu ndiyabura umuntu afise ingorane yo kumviriza batangura kuvuga we abafise ikindi cyumvira nashaka ko babandi baheza iyo niyo ngorane abamise kenshi tukunda kugira ingorane yo kumviriza guhanurwa ngo tuwumve. Urumva ubu buzima n'ubuzima bwo kwidagadura n'ubuzima bw'ibintu by'ibihenda amaso aho bagore nabo ni bari kuravuga barimo nabo urumva ushaka gutangura ambiance bica yiwandanya ari ambiance.
Mukurangiza muri make umwanya ugiye kuturangirana nubuhe ubutumwa bwo ufitiye abantu bakunda umuziki wawe canke abantu bose bariko bitegurira umwaka mushasha w'imirije w'2019
ubutumwa je mfise ku bantu bakunda umuziki wanje n'abantu kandi bagiye gutangura umwaka mushasha cyane cyane ni mu gihugu cy'u Burundi aho tugira tuyimiriza amatora je no saba ko amatora yoba mu mahoro hanyuma nidusubire mu yumbi gusa icyo gusa nico je no vuga abantu berekane ko bakunda kijya gihugu cyabo mu gutora mu mahoro mukwemera ibizova mu matora hanyuma utsinze natsindeho watsinzwe yemere ko yasinzwe gusa
murakoze twari kumwe na Kidumu umuririmbyi rurangiranwa aturuka mu Burundi akaba ubu afite icyicaro i Nairobi ku mugwa mukuru wa Kenya ari ngaha mu rugendo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ibiteramo no kumenyekanisha album yiwe shasha hari na Mali akandi karirimbo tworangiriza ko kuri album ko bakitwa
kazi ni kazi
kazi ni kazi
ego
kazi ni kazi murabyumvise turagushimiye cyane
urakoze
umeteta kwamba nimekuwa mtu wa mademu sababu tu niko msanii umenula uliponiona ukipeana namba ya simu wajua vema mambo ya kazi asina pesa gani ukashindwa kula chakula.